Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Mwiriwe cha mwaramutse nshuti bakunzi b'ikiganiro yaga bivanye na umerereye mu mpande zine z'isi. Mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngurukana bumenyi rwacu West Atwaka Burungu ngeya Kaburungu Info. Jenda kibashikiriza nitwa Aimable Kavunja Pori. Duhere baraka. Umugwi w'imodoka z'abagira neza babaganga batagira imbibe b'abanyahorande waraguye mu minwe y'abasuma bitwaje ibigwanisho ku mutumba Bera muri segiteri Mutambara ahegereye n'uruzi mucimuci mu mera zindwi. Idonido na Andre Foko mu ijwi rya Yvette Munezero.
Ku bw'isoko ry'abegereye aho hantu hari hafi isaha 9 z'amasaha yaho kwa gatanu tariki 16 kwezi kw'11 aho ivyo vyakogwa. Abegereye abahuye n'ivyo vyako bamenyesha ko itelefone, amahera, ikarato zibiri z'imiti n'ibindi bikoresho vy'agaciro vyatwawe n'abantu bataramenyekana. Ku bwishyirahamwe ry'abasivili bo mu karere ka Mutambara baratera ivyatsi ibikorwa nk'ivyo kuko ku bwa Paul Musamba Joseph gutera abafasha nk'abaganga batagira imbibe atari vyiza kandi baramenyesha bakongera bagatera ivyatsi ivyo bikorwa imbere y'abafasha bagasaba ko amatohoza yotangura kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bubisha kandi bongere bahanwe n'ubutungane.
Rusenda, inzu amajani 9 zarononekaye ziguruka ibisakazo hamwe n'abantu babiri barakomereka bivuye ku muyaga w'igihuhusi waciye mu ikambi ya Rusenda uvuye mu kiyaga cya Tanganyika. Ivyo vyose vyononekaye mu mera zindwi turangije vyatumye imiryango itari mike yo mu ikambi irara rubunda ku kuburaho bakika umusaya. Inkuru iramvuye na Pascal Ndayishimiye afatikanije na Pacifique Munezero.
Aho twavuga inyubako y'ibiro by'umukuru w'inkambi aho uruhande rw'isakariro rwose rwaguruwe n'uwo muyaga tutibagiye ibiro bitoya vya Pame ibyishirahamwe by'umusaraba utukura Croix Rouge hamwe n'ikizuci yakiriro ku mpunzi zivuye mu bibanza by'iyegeranirizo. Ku bijanye n'ivyo nonekaye vyo mu nzu twovuga amakaye y'abanyeshure eka ndetse n'ibifungurwa bigizwe n'ubufu umunyu hamwe n'ibindi. Impunzi zahuye n'ivyo vyago baratera kamo ku mashirahamwe asanzwe bafasha ekana yakorera hanze iyo nkambi hakoreshejwe ibikoresho biramba kugira uburaro bwabo bubashe guhangana n'uwo muyaga no kumvura yisegenya. Akaba atamuntu n'umwe yasize ubuzima ahitanwe n'iyo mvura y'igihuhusi ariko abashika kuri babiri bagizwe n'umwana hamwe n'umugabo akaba aribo bari mu bitaro atabandi.
Murongwe, ishirahamwe ARD ryaratanguye umugambi wo kubaka isoko rusangi mu bikoresho vya kijambere ku metero 300 ni site y'impunzi z'abarundi ya Murongwe. Aho yubatswe rero hakaba haranafunyirije urugendizo munzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye kuko bahora bakora ibirometero bingana 5-9 bajya mu masoko ya hasana yegereye iyo site ya Murongwe. Dutega amatwi mugenzi wacu Jisirene Manirakiza n'inkuru iramvuye.
Ishirahamwe ARD risanzwe riri mu mashirahamwe y'abagira neza mu gufasha impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda na Murongwe rikaba ari ubwa mbere ryubatse isoko rusangi mu buryo burambi Murongwe. Kubw'umwubatsi, iyo soko ya mbere rusangi yubatswe mu buryo buramba ku metero 300 n'ubwinjiriro bukuru bw'inkambi y'impunzi z'abarundi Murongwe. Ni hafi y'agasoko gato kakozwe mu myaranjo igihe hashingwa iyo nkambi. Ubunini bwayo ni hegitari imwe ikazogigwa n'amahangari 3 n'amakiyosike. Kubwabene kubakigwa barashima iyo soko yubatswe mu karere kabo kubera kugira ngo bashikire iyindi soko bagende urugendo rw'ibirometero 9 baje aho bita Seberi canke birometero 5 baja Katanga. Ikazuba rero ari inzira nziza kuzana umubano mwiza mu mpande zibiri. Mumenya ko ibikoresho bimwe bimwe bikaba vyaramaze gushika mu kibanza nk'umusenyi, amabuyi, imbaho n'ibindi. Ikiringo gitegekanijwe cyubaka akaba ari amezi 3. Ni nk'uyu mugenzi wacu Aimable Kavunja Pori isubiwemo na Jisilene Manirakiza mu ntumbero y'ikiganiro yaga.
Arero ni onsozereye yaga yacu uno munsi mayiteguriwe na Serge Bisimwa hagarikiwe na Jacques Kaora naho kuri mikro ya Jewe Mabre Kavunja Pori Imani Barinde na Gawane.